VOA. Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nange Eugenia Mukankusi, ndabaramukije mwese. Mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali mu Rwanda. Naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Ikaze rero mwese kuri radio yanyu no mwanya makuru yerekeye u Burundi.
Le déploiement dans tous les pays du monde, que ce soit même dans mes pays, il faut un accord du gouvernement. C'est sa souveraineté qu'il faut respecter. Aujourd'hui n'est pas celle d'hier, il y a un changement de circonstances qui fait qu'il faut réajuster notre approche.
Uwo ni Lazare Makaya Safuese wari uyoboye intumwa z'akanama k'umutekano k'umuryango w'uburasirazuba bwa Afurika mu Burundi, avuga ko bitakiri ngombwa kohereza inteko y'umuryango y'uwo muryango mu Burundi. Impamvu ravuga ko ari uko ingabo kugira ngo zoherezwe igihugu icyo ari cyo cyose kibanza kubyemera ko ubusugire bwacyo bugomba kubahirizwa, kandi ko ubu hari byahindutse mu gihugu cy'u Burundi. Ingingo abatavuga rumwe n'ubutegetsi batemeranwaho nawe. Iyi nkuru rero hamwe n'izindi twabateguriye zirimo ingamba zafashwe n'abayobozi mu ntara ya Ruyigi bashyizeho ibiciro ntarengwa by'ibiribwa kugira ngo abacuruzi badahenda abaturage. Turazigarukaho mu kanya, ntimucikwe kandi n'ikiganiro Ntorere Kazoza turabararitse. Akanama k'amahoro n'umutekano k'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba kamenyesha ko bitakiri ngombwa ko harungikwa inteko mpuzamakungu umutwe w'ingabo z'amahanga nk'uko byari byasabwe mu mwaka ushize. Ariko abatavuga rumwe n'ubutegetsi basaba ko icyo cyifuzo kitahagarara, kuko ibyatumye ubumwe bwa Afurika buteganya iyo ngingo n'ubu bikihari. Inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika I Bujumbura, Eloge Wirikaneza.
Mu kiganiro bahaye amenyesha makuru kuri uyu wa gatandatu barangije urugendo rwabo rw'iminsi itatu mu Burundi, abaserukira akanama k'amahoro n'umutekano mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika bagarutse ku kibazo cy'inteko wa muryango wari wifuje kurungika mu Burundi mu mwaka uheze. Wari abarongo yaturuka mu gihugu cya Congo Brazzaville yasiguye ko inteko zishika ku 5,000 atagituma cyo kuzinduka mu Burundi kikihari. Lazare Makaya Safuese:
Le déploiement dans tous les pays du monde, que ce soit même dans mes pays, il faut un accord du gouvernement. C'est sa souveraineté qu'il faut respecter. Il faut voir.
Kugira harungika inteko mwisi hose no kwigihugu zijamo kibanza kuvyemera. Ubwigenge bw'igihugu butegerezwa kubahirizwa. Ikindi nacyo nukuraho ko ibintu byifashe muri iki kiringo. Leta yaragize utwigoro tutari duke, nta numwe yabideha. Ariko hacari ibindi byukongeraho kugira ngo cyuka kibe cyiza kurusha. Ubu icyo turiko turasaba nuko hoza abahinga mu bya gisirikare n'abajeje bagateka kazi na muntu. Ntitukiri kuri cya cyiyumviro cya maprobu y'abasirikare 5,000. Ibi bitumwa n'uko hari ibiko birahinduka buke buke uko ibintu byari byifashe mu minsi iheze, siko bikiri bigatuma natwe duca duhindura ingendo. Ibishyikirizwa na Safuese ntibyakirwa neza n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Leon Sengendakumana, umukuru w'umugambwe Sabanya Frodebu, wabona ko imvo zari zatumye hiyumvirwa izo nteko n'ubu zikihari. Kubwiwe ngo izo nteko nyabuna ziracakenewe.
Sinzi ko barindiye ko hopfa nk'abantu miliyoni mu Burundi kugira bashobore kuzizana izo nteko. Ntashobora kuzitumariye. Twebwe tuzikeneye ubu. Aba bantu bafashe izindi ntumbero zo kuzimanganya abantu. Ugasanga umuntu arafashwe nta rusasa ruvuga, mugo cyo kandi badapfa. Abantu barashaka kwa kundi. Bya bibazo bya politiki bihagaze ku gusenyura amasezerano y'ubwirwa shingiro niho bikiri. Ya migwi yitwaje ibigwanisho niho bari. None barindiye yuko turinda kuja mu ntambara kugira bashobore kuza kudufasha gukinga. Twebwe ntidukeneye ko baza kudufasha ngo bazanye abasoda bwo kuza guhamba abantu bapfuye, ngo bazanye abasoda bwo gufasha ingene igihugu cyosanurwa. Dukeneye abasoda baza kudufasha gukinga. Ariko cyo nemera bavuga kandi na leta ivuga nuko abarundi twebwe nyene tuzego kwicara tukarondera ingene twotora umuti wibazo byacu. Ntibyari ngombwa ngo turinde kurondera izo nteko kuko amafaranga zijya na amafaranga twokoresheje mu iterambere acaja muri aba. Jewe ndamaze kuraba amahera bamaze gushira ku mugongo w'Uburundi n'abarundi kuva muri 1993 urwo mu rutangwe ngo ariko bagira ibiganiro ngo ariko bagira hagati mu gihugu amaseminere ibiki. Iyo yo amafaranga akoreshwa mu iterambere ngiye tuba tumaze nka Dubai.
Ikindi kibazo cyagarutswe ko nitose kara ry'imigenderanire n'ukwagirizanya hagati y'Uburundi n'u Rwanda. Intumwa z'akanama k'amahoro n'umutekano mu muryango wa Afurika zivuga ko ari ikibazo kiraje ishinga Afurika yose.
C'est une préoccupation de tout le monde. parce que nous sommes tous soucieux de la bonne qualité des relations de voisinage entre les États africains. Il y a un afflux de réfugiés dans les autres pays.
Icyo kibazo kiganishinga twese kuko twamatwifuza kubucuti butotose kara hagati y'ihugu byo muri Afrika hari impunzi nyinshi zarwe mu bihugu bibanye harimo na Congo mu gihe hari uruja n'uruza nk'urwo nta nkeka ko ingorane zaduka bihagaritse umutima leta ya Burundi natwe niko kuko kuko kubibazo by'umutekano hiyongera ku izimibereho twarasabye makuru kuri icyo kibazo ndabisubiyemo tuzogira icyegeranyo dushitse ku cicaro cacu ni kibazo tuzi tuzoheza tubica dusabye impande zose
à notre siège et donc nous allons faire des recommandations appropriées dans un sens ou comme dans l'autre.
Mwitangaza umushikiranganje w'imigenderanire y'Uburundi n'andi makungu yasohoye yavuze ko urugendo rw'izi ntumwa z'akanama k'amahoro n'umutekano k'umwe bwa Afrika rwerekana ishyaka ry'uwo muryango mu gushyigikira Uburundi kuva mu ndyane. Igihugu cy'Uburundi cyizeza ko kizokwamana ntaryo kikurikiza amategeko ngenderwako y'umuryango wa Afrika. Ariko umushikiranganje w'imigenderanire y'Uburundi n'andi makungu bwemeza ko leta ibabazwa rwose n'agacerere k'uwo muryango kuco yita agasotoro ku Rwanda. Muri uku kwezi kwa gatandatu akanama k'amahoro n'umutekano mu bumwe bwa Afrika kakaba karongowe n'Uburundi. Eloje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Eloje urakoze kuri iyi nkuru. Mu ntara ya Ruyigi abayobozi bashyizeho ibiciro ntarengwa by'ibiribwa ku musaruro abanyagihugu kugira ngo abacuruzi batabazimba, mu Kinyarwanda ni ukuvuga batabahenda. Abaguzi n'abagurisha bo basanga icyo cyemezo kibabangamiye kuko cyatumye ibiribwa biba bike ku masoko. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Fidel Antoine Nsabimana mu Ruyigi adufitiye inkuru irambuye.
Ingingo yo gukingira umwimbo w'abanyagihugu mu ntara ya Ruyigi yafashwe kuva mu ntango z'ukwezi kwa gatandatu abarimyi batanguye kwimbura ibirimwa bitandukanye. Abajeje intwaro mu ntara ya Ruyigi bagiye barashinga ibiciro by'ibirimwa nk'ibiharage n'umuceri kugira ngo badandaze ntibikike mu kiza ngo bazimbe umurimyi. Abdallah Hassan ni buramatari w'intara ya Ruyigi.
Baragiranye inama n'abasitanteri n'ubuzi butandukanye bujejwe uburimyi n'ubworozi kugira ngo dufate ingingo ko twokingira umwimbo w'abenegihugu. Dufate ingingo ya mbere yuko turavye abanyagihugu kuno basesagura yuko atabiharage byosohoka intara ya Ruyigi gushika mu kwicenda kw'abadandaza b'abanyaruyigi basanzwe bafise uburyo nabo nyene bobigura mugaka ku mafaranga y'600 ku kilo ku murimyi kugira ngo umwimbo ushobore kuguma mu ntara yacu ya Ruyigi. Hanyuma abashaka gushora ibiharage ari nka SR canke PAM bagasaba uruhusha muri province kugira ngo bakeneye kuja gufasha izindi ntara bashobore gutwara ivyo biharage. Kuvyerekeye umuceri naho nyene nico kimwe turavye rero ingingo twafashe aho bigeze abene igihugu barashima n'abadandaza bo mu Ruyigi barashima mugabe badashima n'abadandaza bava mu zindi ntara kubera bari bamenyeye kuza gutora umwimbo mu ntara yacu ya Ruyigi ku mahera make cyane. Hari ingingo twafashe hari iminzani bashira mu banyagihugu canke abadirigiza bakoresha ibikombe nabo nyine twasanze atari vyiza bagurira abene igihugu ku mahera make cyane, hanyuma bagaca bayitwara ku masoko bakagurisha ku ibeyi nini abanyagihugu nabo babirimye bariko barasubira inyuma. Tubona kandi yuko bariko barasahura igihugu kwasanze amahera yose abo bose bakora atamatagisi binjiza mu commune. Tukabasaba yuko boza kuremera isoko aha ahemewe n'amategeko.
Bamwe mu badandaza bato bato bakora mu isoko rikuru ryo mu Ruyigi mu gisagara ca Ruyigi bavuga ko iyo ngingo ituma urudandazwa rwabo rucumbagira. Edouard Ciza ni umudandaza akorera mu isoko rikuru ryo mu Ruyigi.
Umudirigiza
ni ukuvuga iki?
Gende umudirigiza adirigiza mu isoko, ukuvuga umuntu adetaya mu isoko, adetaya byose byaba ibiharage naba umuceri, ibyo turabikora ngaha aba bose ubona ngaha. Twebwe abadirigiza n'abadandaza nta n'umwe yorohereje uko ibintu byaciye bikenda. Ibiharage raba bigeze ku mahera 180 bito bito na 75 ikiro cya bijya bya binini bya jone canke bijya binini by'ibirembegwa bigeze ku mahera 1000 naho kwibariza ngaho urabibona.
None ni kubera iki bica bibura?
Bica yibura uko nta komini ishobora kuronka ibintu bikwiye abanyesoko muri iyo komini. Nibyo ukunda byava mu kumoso byishye ikijanju niyo kibi bihuriranye n'ibivuye muri Tanzania bishitse mu gisuru birabavyishye. None hariya mu gisuru abacha bavuga bati natwebwe kwiyongingo yasohotse ni mu bivana ntabwo bavyorohereje amategeko. Yo yamategeko arabona ko mengo vyaroroshye mugana badandaza n'abisumira ntivyaboroheje uko nibeza ngo bigwirirane.
Abasumi bifungurwa mu isoko ryo mu Ruyigi bavuga rumwe nabo badandaza. Emilienne na Ondereye ni umukenyezi twahuriye mu isoko ryo mu Ruyigi aje gusuma.
Aciye bibura nyene hari nzara nyene ntabihari kobera byava mu handi bikaza bikinjira nebo ntabiboneka. Ibiharage bigeze ku noti ya majani njo kandi bubiba bigurwa nk'amafaranga 500 umuceri ubu unye ubugeze ku 1000 mugabo onye wagumye kuchatatu newe uumfiki
mwibadze kwa kubera bitava
bitava muzindi nara ngo biize
kukibadzo chuku hivzimbo bitarengi mbibe zinara ya ruigi buramatari Hassan Abdalla agirati
abe negi hugu bomu kumoso wara nyuzwe n'umugambi wo kuziganya urumva rero bamaze kubibika mu kumoso bara ntibaronka ibikwiye bishobora kuduga no mu buyogoma nta amategeko namwe abuza kuzana umuceri canke ibiharage ari mu ntara yacu ya Ruyigi nikubera gusa abadandaza abenegihugu bariko barabika kugira ngo bazokoreshe umwimbo hageze amakamyo yamayaje kugutora umuceri kuvyerekeye imyumbati navyo nyene nabo ni imyumbati rarengana irava mu ntara yacu ya Ruyigi kabandanya
mumenya ko amakomine ari mu kiyaca ku muso ku mpaka wa Burundi na Tanzania ariyo yarasanzwe ashora umwimbo mwinshi kuko asanzwe yimbuka cyane mu Ruyigi. Fidel Antoine Sabimana, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Fidel. Icyo abanyagihugu bungukira mu muryango wa Afrika burasirazuba EAC ntikirasobanuka kuri benshi mu Barundi. Abarundi ba ku mupaka wa Tanzania n'u Burundi muri komine Bukemba mu ntara ya Rutana basaba ko bahabwa ibisobanuro bihagije kubijyanye n'uwo muryango. Inkuru irambuye muragezweho n'umunyamakuru wacu Fidel Teshatse.
Mwijoro bara mu Burundi yamara ku murango bigwa kwisumamwo mu gihugu kibanye cha Tanzania. Abo ni bamwe mu Barundi twasanze ku cambu curuzi rwa Maragarazi rugabura Burundi na Tanzania. Ku ruhande rw'Uburundi turi muri komine ya Bukemba mu ntara ya Rutana. Ku ruhande rwa Tanzania nahitwa Igasuru mu ntara ya Kigoma. Abo hakuno mu Burundi barashobora kubona no kuvugana nabo hakujya muri Tanzania kuko hagati y'igihugu n'ikindi kuri urwo ruzi rwa Maragarazi nta metero 30 zica hagati. Bamwe bariko barajabuka n'ubwato baja muri Tanzania mu gihe abandi nabo bariko baraza mu Burundi. Badukikuje harimo barimyi abikorera imizigo n'abasoza ubwato bwunguruza abantu n'ibintu. Abarundi bemeza ko batunzwe no kwisumamwo mu gihugu kibanye cya Tanzania. Ibihugu vya Tanzania no Burundi bihurikiye umuryango w'ibihugu bigize Afrika y'Ubuseruko EAC. Naho imirimo y'abo Barundi irangukira mu gihugu kibanye cha Tanzania, bamwe muri bo ivyo umuryango wa Afrika y'Ubuseruko baduhishutse ko ataco babiziko.
Kumva ngo umuryango wa Afrika ariko nkaho Jeffreyman kuri nta nsiguro nini hano sho gutabura
turashika kure tuja bose nkaho hatushikira nkaho hafi bivyo kuvuga ngo ma Afrika na nini tubikurikirana cyane.
Uwo muryango wa Afrika y'Ubuseruko ndawumva bavuga ku radio mugabo habyunzi sindabikurikirana hafi kuko jewe njabutse ngaho kudya nkarondera ubuzima nkarima hanyuma nkaronka mbona kujabuka
ni bisanzwe nyine ko kubera twege bizata turaba nico nyi gutuma tubifata nyine nkuko nkagenda umuntu nsanzwe ndi muto muto mbona bwira njya niryamira hanyuma nyine nkaca nshimuka nyine
umanyaga ko twasanzwe ico cambo hariho abahuyihwisha kubijanye n'akarusho k'umuryango wa Afrika y'Ubuseruko kumunyagihugu
cyo baze kumva gusa nuko umuntu ari mwibi bihugu bitanu bigize Afrika y'Ubuseruko nko kungiye muri Tanzania ntibashobora kungombagura cyane nkuko mu minsi bitari bwo bitangure niko karusho kahari
barigeze kuvuga n'umugambi yuko bazorondera nk'ikaranga muntu bashobora kuha abanyagihugu iyo karanga muntu igakora mu byo bihugu bitanu byo nzimwe sinzi ko byaba bisa n'ibyo bya yasese
urumva bariko barasobanura yuko tuzogira ubwisanzure soko zikaba zimwe
no batazi cyane ibikoregwa muri Afrika y'Ubuseruko. Bamwe muri aba banyagihugu bisuma mu gihugu cha Tanzania bashikije kuvyuma vyacu bifata amajwi ibyo koregwa mu ryango wa Afrika y'Ubuseruko maze bikabagira kamaro
nganye nka ku mupaka ugeze mu bijiji biri kure amahera y'u Burundi usanga atagi kora dukoresheje ifaranga rimwe nk'ibi bihugu bitanu bigize umwe bwa Afrika kurumva turiko turarondera ubuzima byosha bituryohera kurusha uko twari biri urinda kuvungisha amashiringi n'amarundi
urupapuro rw'inzira murekarengane pasiporo twobisaba tugiye mu bindi bihugu atari ibi bitanu. Ibi bihugu bitanu narinzi yuko ari kujya ku mwana avuye mu ruru rugo akaja mu rugo rundi kubera baba bamuzi yuko ari uwo bavukana nta bindi biriko baramubaza
bazara mu banya bama bamubona
n'ukwiyagura ngiye iburu ndi ndefise y'umukoragore gi Tanzania ndefise y'umukoragore ngendi Kenya ndefise y'umukoragore yani hose ndi kandamiza hapo ndo safi
mu muryango umwe bwa Afrika.
Abanyagihugu bose twahuriye ku cambo cha Maragarazi basavye ko muri leta bijejwe boja kubasigura ibijanye no muryango wa Afrika y'Ubuseruko.
Abantu babategetse b'i Burundi ari ibintu bimwe bimwe bigumiza ko hari yavyategezwe ko batubimenya natwe abantu bato bato nka twege turi ngaha ku rubibe dushora kwiyumvira ukaja no hiyo kurere mugabe bivanye n'ukuntu bari
kusikuri kama ingeni shura kusikura. Nao bafata waka kubagula munu, afisi hiyo karanga munu, hiyo urundi, kashura kubabikila baba kufashi, ingeni binufitifashi.
Egoni bijita kugiangu wadusigure kukatu tomoke kwe, kugiangu aho tuwa tulihosi, tuoro kwe kukikazi tuwa tuko tuwa kora. Ea mateke katugenga, tuwa mikuru tuwa agende lako.
Mukiganya chuguwa na haani jio mviwa gati ya warundi, bali muna mashinga mateka ya EAC na minye shemakuru, au mashinga mateka bonye nubgabo, bali yemeleko yuko yuko mwuri Afrika yuseruko EAC, bitazwi na wanyagi hugu bato bato. Afisa Mosi yavuze ko ico kintu bagiye kugihagurukira ako kanenge kahave.
Tugende tugerageze gusansibiliza aho dushobora kugira ngo abantu bamenye akamaro integration ifitiye abanyagihugu. Rero harabayeho amakosa yikudatanga information yikutuguruka abanyagihugu bumve ko integration iyi wabo si yabaje bagenda mu manama. Nico gituma rero twavuze tuti kome duserukira abanyagihugu. Reka natwe dusohoke tugende tuvugane n'abantu kwiyumvira rero yuko iyi cadre na les médias yo dufasha kubera mu byo mushikira abanyagihugu gusumba twebwe.
Iyo nama ivyo vyavugiwemo yabaye ku munsi wa mbere uheze. Yaheze afunditswe ko amenyesha makuru bagiye koroherezwa kuronswa amakuru yerekeye ibikorerwa umuryango wa Afrika w'ubuseruko mukamenya ku Burundi bwinjice se umuryango wa Afrika w'ubuseruko kuva mu mwaka 2007 muri komine Mukembe mu ntara rutana Fidelite Shatse cy'ugya America
nturerekazoza
Murakoze kuba muri benshi mukunda ikiganiro cha politike n'urerekazoza Jerome Nyonzima n'ongere ndabahikaze ndabipfuriza amahoro aho mubaye turacyari mu rukurikirane rw'ibiganiro vyerekeye akamaro ko kwibuka abarundi bagiye bahitanwa n'ibihe by'amagume uburundi bwagiye bucamwo Inyuma yaho tuganiriye ku buryo bwo kwibuka butandukanye mu gice cya mbere ndabahikaze muri kino gice cya kabiri aho tugiye kugaruka ku kwibuka kugirira akamaro abarundi na cyane cyane mu bijanye no gusubiza hamwe ingene koba kumeze n'ubunyene turahakanya Jean Paul nico ndindiriye n'ababatumire biwe babiri abo nabo ni Tassien Sibomana wo muri ASE Genocide Cirimoso hamwe rero na Aloise batungwa nayo wo muri Amepesi igira ubuntu ugiye gutangura gufata ijambo akaba ari Aloise batungwa nayo
mugitegurirwa na studio ijambo
kwibuka kwiza ni bibiri ko biraba aho mu kivyuka bagenda mu kibimba bakagenda ibuta bakagenda ibugendana bak aho siniko ndakubwiye je
narage ari abavuga bati nivyabuko ga Louise turavye ubwikanyi kuva twikukira bwagiye buraba mu gihugu n'imbere yaho hose ati turakwa guhera ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere gushika ku itariki Amino gitatura rimwe kigarama mu gihugu hatabuza ahantu ivyo bintu bibaye
Niba mufisa kanya turaza kubishika koko twebye amashyira hamwe yababuje ababo ku bundi bwikukiye twaguye dusha dushya mu sumwe twahurije kitaki 15 aho niyo nagira nkike koko leta iza kuza yabonye ko hari abantu bibuka nkaho mpegeye kudondagura bose ikakivuga iti ubu rero dushinge umunsi umwe twibuka ba bantu bose nari mpegeye kudondagura ubwo leta niyo bifata ubwa mbere ibyo bifite inyungu ku ruhande rumwe mugabo niyo afatira kuri ibyo by'abanyagihugu ishinga umunsi wabo bantu bose kuko bazaba bamaze kujya habona nije nashatse kuvuga mu nyumve neza leta ikwiye kuza ubwa nyuma ntikwiye kuza ubwa mbere kuko inyungu ubwa mbere
muti leta rero ntayo bigira iki nico buza yuko umugwi uyu cankuriye kugatwe kabo bashobora kwibuka ababo naho iki cya leta cy'umunsi umwe cyocoza
Habanamba ndabereka nk'akarorero nk'abakatolika none jewe nimba nabuze itariki 2 z'ukwa kabiri mu 1992 sinzogenda kabwira padiri hano mbere nti padiri naka naramubuze yaragandaguwe umunsi mu gisabishije kumushiramo nta na kimwe birarekuye cyane kuko utari kuri abo bantu ngo baje barikura iyo ntuntu ako gahinda bafike ku muntu babuze bazokwamana intuntu kandi niyo bazaba bateye intambwe yo iterambere bazokwama bibuka hanyuma bagumana ububabaro nuvuga ntibaguma bagandaye baguma iyo baguma batagandutse hanyuma ntibatera imbere bazi ko icyo kugandura kimaze ni bimwe bavuga ngo gusubiza amasuka umuntu utamusubije amasuka ntashobora kurima ni nako kamaro rero
Tassien Sibomana sizi murumvise ya Louise aravuga ati n'uburenganzira bw'abantu umuntu ku giti ciwe kwibuka uwiwe ati kwibuka mu kibano nuko kwibuka kwa leta ati ni ibintu bitatu byose biteza kujya hamwe mwebwe ivyo mubivuga ku iki
murakoze cyane sinigeze mvuga na rimwe ko kwibuka wawe utageza gusaba uruhusha leta cyangwa wari we wese mugabo twese turazi nyine twibuka abacu bapfuye kugira twamatu turira mu minsi mikuru canke tuja kuvuga amajambo
ingori z'amashugwe zishije
urugoro rujanye turinda gutwara abajournaliste n'abamikuru
ndanuko yavuze ati aha ibintu byo kwibuka mu kibano bari ni benshi bavuze aba baburiye hamwe icyari
ndavyumva
nico atawe wacha bakura naba bakajana ingori z'amashugwe bakibuka bari hamwe
nico nagira nkubwira aha naho nyine ko baje kubibukira hamwe n'ibintu bisanzwe ko baburiye hamwe baburira mu buryo bumwe ko mbere bashobora no kugirishira hamwe n'ibintu bisanzwe bamumvise icyabahuje ariko rero aha mpere nko kwitarika avuga ko bashinze ngo amashira hamwe yababuze
yavuze itariki 15
yo kwibukira kwa bantu bose
ukwezi kwa 12 umengo ara mashira hamwe yagiye mwaro sinzi ko ikintu mwo kidutomorera neza na mashira hamwe yababuze ababo mwagiye hamwe muti none ko bamwe bibuku kwabo bandu kwabo ati dushinge rero umunsi umwe ukwibukira hamwe bo bidutomorera neza ni tariki zihe ayo mashira hamwe mwavyumvikanye ko nayahe kubari ko baradutega amatwi
nikabanda babwiye ko twanditse urwandiko twiyemeje kimwe bita memorandum d'entente hagati
y'abanyarwanda
babwire hari tariki 5 z'ukwezi kwa 4 mu 2012 amashyira hamwe yari AC genocide yari MPC girubuntu yari AVOD yari ARG kibimba yari ADS inkingi yari AVISIBU yibugendana yari ALM buta umwizo shinawe mashyamwe twari twagiye
ndabize ndabize
kandi aya tugerageje kumviriza arimo arahurukiyemo abahutu n'abatutsi babuze za bugendana babuze
n'ubwo buryo nagomba kubivugamo
ubwoko butandukanye
tugerageje
kuri mwashize itariki 15
sisa
twashize itariki 15 kuko twavuga tuti
z'ukwezi kwa Kigarama
z'ukwezi kwa Kigarama twavuga tuti umuntu ku giti ciwe yibukuye guhera itariki ya mbere nzero gushika ku itariki 14 Kigarama hanyuma itariki 15 cyo duhurira hamwe twanse ko kubigira itariki 31 cyanke inyuma yaho kuko abantu bamaze kujya mu minsi mikuru yo kunezerwa nitwo yihimbazanye n'imitsi yo kubabara nicyo gituma twashingiye itariki rero
ucumvikanye ko
bimeze ko twatandukanye ngabo jewe ico ndabivuga ko niki urabona jewe ndu muntu yizi by'amategeko kandi muri aya mashyira hamwe narabikurikiranya arabizi hari naho duhora duhurira benone nkubiyo tariki yashinzwe ayo mashira hamwe arafise uburenganzira n'ububasha bwo kwishinga
ya yavuze ko bakoranye
barakoranye
nawe
yasubiye nabo barakoranye
sikiru cyakorotse
tariki ngiyi
sikiru cyakorotse
urumva icyo nagomba kuvuga ngaruka kuri bimwe by'akantu zaka akaboko ka leta ko gahambaye ikibi aho tuza guhuriza nuko leta yobigira ivyishira ko canke ivuga iti abako nemera abandi ndabibaza
ikora ya mashira hamwe yagiye hamwe aravyumva
nico nagira nko barire ka muntu yize by'amategeko none itariki wewe urishira hamwe ryigenga gushinga umunsi w'igihugu
urafite
ubwo bashe
nico kibazo baro
ikibazo cyakabiri
reka waza yishure kuri ico kibazo
numunsi itariki 15 numunsi ayo mashira hamwe navuze yashinze ko ayo mashira hamwe uwo munsi ugeze ajya hamwe
agasabira
ababo
umasiretira wemeze
urumva nico nagomba kwerekana erega gushika ubu ntacho dutanikaniye ko mugabe ico jerega aho nagomba guhagarara ni hehe igituma kwibuka wawe ni bisanzwe kandi navuze ko no mu kirundi ni genzo ko ababuriye hamwe bibukira rimwe ni bisanzwe mugabo
nyi ntangwe kumva amashira hamwe yabamwe agwiriyemo abahutu na yagwiriyemo abatutsi bashobye kugira intangwe bakumvikana umunsi umwe
iki ni kintu kiza cyane
mugabo
mu mategeko ha leta irashobora no kubabuza iti mwebwe uwo munsi uzwi nande mu mategeko y'igihugu
we nabone bavuze bati uracari muri bo ngira ngo
azotere yini ntangwe yoje bamanuza ko twari twagize imana bakaja hamwe ahubwo bari kugira tukabafasha pression kugira ngo leta ishinguwe munsi
ngira ngo rikinye
n'abandi barundi bawumve bawujemo kandi kugira ushinga itariki kandi ukigira ushinga itariki haba hari hico ufatiye ko ho kame urabona ivyabaye byose gushika ubu ntavyo twari bumve itariki 15 z'ukwa 12 par contre hariho amezi usanga aguma garukamwo amagume cyane mu Burundi hariho nko kwa 4 hariho ku 10
yavuze ati aho hose n'ukureka abo bose bagahimba z'ukwabo
icyo yakivuze mugabo kugira utore umunsi umunsi bahurira ko bose hariho ibintu ufatira ko twabivuze no mu migenzo y'ikirundi biratswe kwibuka rero abantu bapfuye mu buryo mwene na burya n'ikintu gihambaye cyane
mu kunywanisha abantu
ni ntambwe ya mbere yo kunywanisha abantu kubareka bakibuka bakaririra babo bakabaganda
bakaruhuka mu mutima
kugira mu mutima haje umuntu yarize biramuruhura bakaririra babo aho bishoboka bakabashingura niteka bakagandara bakaganduka iyo ntambwe itabaye no mu kirundi baravuga bati uguma wicura ku muzimu uwo wawe utahambye ushobora kumwijira uko azubona umuntu ukamenga muri kumwe ishaka birero ego
ngisinteza
bikadufasha
kwibuka kunywanisha barundi
nivyo ndiko ndavuga leta itigeza kubigiramo uruhara tudahindanye nta kundi uko imigwi iba yarabuze ni myinshi no kuvuga ko iratunganya ikareka abo bantu bakaja kwibuka babo mugabe gasi igashinga umunsi ivyo birori bitunganywa n'inzego z'igihugu bagashikiriza ijambo kugira kibi kintu cubaka barundi atari kuvuga ngo n'ukwikwegera kuri leta ibihari cyo gihe
murakoze cyane Aloise batungwa nayo sinzi ko mwumvise icyumviro yashikira igitasiano sibo bona ati kubwiwe abona yuko batobuza abantu guhimbaza kwabo mugabo yuko bikenewe kugira ngo habe guhimbazwa kumwe ku munsi umwe itari kimwe n'icibutso kimwe ivyo rero bigacha bifatwa mu minwe na leta ngo niko koba ukwibuka kugirira ikimazi abarundi mu gusubiza hamwe sizi ico mukivuga ko mwebwe
icyo ndacemera ijyana kwijyana mugabo iwanje mvuga nti ni iherezo yo kwibuka ni bimwe navuga twegwe niba twarashinde rijya tariki cyanke ibindi se bigaruka ko kandi avyemera kujya ku umuntu wese yibuka twayishinze kuko leta yakweza amaguru umugwi wo kunywanisha abarundi wateza kuba wagiye ibihumbi bibiri na rimwe wagiye mu bihumbi bibiri na cumi na kane murumva none umuntu yaguma acarindiriye twebwe no kugira ngo ega twebwe turi muri leta natwe abanyagihugu bagize leta nibo bateza ko leta ifatira ku neza y'abanyagihugu abanyagihugu ni twebwe nicyo gituma twabikoze leta yofata rero uwo munsi ikawushinga ndabyemeye ijana ku ijana hanyuma icyibutso gye mvuga ni ukuri mukindo barije ko ndakuriye ngo tucumvikane kumwe sibijya byubatswe hagiye igitega byubatswe hagiye mu kibimba kuko bijya iwanjye nta kigo na kimwe n'imwe bifite kubera iki ugiye kuraba mu kibimba abanyeshuri baturiwe ni 74 muga nta n'izina na rimwe rihari ntituzi uwagiwe hariya igitega hoho nta na kimwe twe ikibuto tuvuga ni ikizu kinini usangamo amafoto usangamo akahise k'ibyo bintu kugira ngo abantu bagende
n'amazina
amazina
aruwo yatororoka yagaruizi akazofa yara yanditse
birashoboka umugambi tarofe kandi birashoboka n'ahandi barabikoze
72 93 ibi byahe nahe hose bika 88 n'ahandi matari 65
ega bapfuye bari ku mitumba kandi abapfuye barafite imiryango
mwe mwifuza rero mwebwe ikibuso muvuga muti sukuwa kikintu gusa ni ikibuso kiteza kuba kiriko amazina yabo bantu bikenewe n'amafoto
n'amafoto n'ibintu bakunda n'ukuntu byagenze byose aho niho hantu abantu bo kwibukira hanyuma ari ikintu nashimye cyane yavuze leta itegerezwa gutanga intumbero mugifatiye ku neza y'abanyagihugu twavuze intumbero igakivuga iki abantu bibuke gutya mugabo rero hari ikindi kintu yiragiye kuvuga ukwibuka kunywanisha ni ukuwe kwibuka kunywanisha ni ukwibuka abantu twabuze si ukwibuka babishe hari umunsi umwe twagize ikiganiro umukuru w'umugambo icyo gihe mu 2011 yari Bonaventure niba nkana niba ntibeshye yavuze ati ikibazo kihari mu Burundi abantu bibuka abishe abantu ntibibuka bishwe icyo rero uku ni kwibuka kubi kuko uburiko wibuka kugira ngo uhamagare abantu kwihora twebwe tuvuga tuti twibuka abo twabuze nitwibuka ababishe hanyuma duha agateka abo bantu
ababishe ntibabibuke iki kibazo
rega mu mugambi wo gusubiza hamwe n'ubutungane burimwe ubutungane nabwo burondera wakoze icyaha
twebwe kwibuka twe twibuka twibuka abo twabuze ubutungane nabwo burondera ababikoze
mugitegurirwa na studio ijambo
Nurere kazoza
Nurere kazoza
Reka ndagushimire Jean Paul nico ndindiriye nabo batumire bawe mwariko muraganira nibutse abadukurikiye ko twariko turabira hamwe ukwibuka ko kugirira abarundi akamaro na cyane cyane mu vyerekeye gusubiza hamwe aha ni naho iki gice cya kabiri ari nacyo cyanyuma muri no rukurikirane rw'ibiganiro vyerekeye akamaro ko kwibuka kirangiriye Jerome Niyonzima ndabipfurize amahoro mubanye no muvyanyu na ubuta
barakoze bagenze bacu batugeje ikiganiro ntorere kazoza ni naho rero ibiganiro byacu byo kuri isaha bihumurije ku buhanga bw'ibyuma hari engineer Siske Skip Charles afatanije na Fatuma Karara Alimasi Eugenia Mukankuzi kuri mikoro mwese mwese tubifurije ibihe byiza mwakoze kudutega amatwi mukomeze kumva radio yanyu ijwi rya Amerika.